mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Kwivuza rero turi kwivuza nabi na miti turi kuronka ndi kugenda uraronka iparimwe ukaronkana na mudakini imwe umwana akakurembera akata n'amafaranga ufite kuza ku ifarmasi kuza kuvura.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ikibazo cyo kwivuza muri iyo kambi cyabaye icake bakabayobera bahinga. Turabigaruka ko hanze hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu, ariko hagataho tukiri mu gisata cyo kubuvuzi mwari muzi yuko kudidimanga ni mu kinyarwanda canke kugiginizwa mu kirundi ari ibintu umuntu ashobora kwikiza wenyine.
Gukosora kuno umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo.
Uyo rero ni umusore w'umurundi twa Eric batungwa nayo yashoboye kwikiza ingene yadidimizwa akiri muto. Turaza kubigaruka ko navyo nyene aza kwari mu mpera ya kino kiganiro. Ariko nabanza nkababwira muri make kuno munsi Leta Zunze za Amerika yuko irahimbaza ukwikukira kwayo. Umunsi wagizwe uwo guhimbazwa mu gihugu cyose kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na rimwe. Uwo mugirwa nk'uko narinda bivuze wo guhimbaza umunsi wo kwikukira watanguye mu kinjana cya 18 tariki zibiri z'ukwezi kw'indwi. Inama nshingamateka ku mugabane wa Amerika yemeza umunsi wo kwikukira inyuma y'iminsi ibiri abaserukira intara 13 zari mu bugererwa baheza baratora ibwirizwa rigenga ukwikukira mu rwandiko rwasohowe na Thomas Jefferson. Hama rero kuno wa gatatu hano muri Amerika abantu ibihumbi n'ibihumbi baza kuba bari mu birori byo kurorera imicanwa iza kurabagiranira mu kirere mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi ukomeye mu buzima bwa Amerika. Ikindi Amerika yuko no munsi na perezida batatu mu bahoze bayoboye Amerika bitavye Imana kuri no tariki abo nabo ni John Adams perezida gira kabiri wa Amerika hamwe na Thomas Jefferson yanditse urwandiko rugenga ukwikukira yahavuye aba n'umukuru w'igihugu cya Amerika agira gatatu na James Monroe umukuru w'igihugu cya Amerika agira gatanu. Igipolisi muri Zimbabwe cyashikirije ejo kwa kabiri ko cyafashe abantu babiri bakekwa kuba barateye grenade yishe abantu babiri yongera ihusha gato perezida Emmerson Mnangagwa ku munsi wo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu w'igipolisi Godwin Matanga yatangaje ko amatohoza abandanya kuri ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara kigira kabiri mu bunini cya Bulawayo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Mwomenya ko abantu 50 aribo bakomerekeye ico gitero cahitanye babiri mu gihe perezida Mnangagwa yaravuye mu kibanza yariko ariyamamarizamo ku ruhande rw'umugambwe ZANU PF uri ku butegetsi. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 aho ni ku muhingamo ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22 turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi ibijwi rya Amerika ikiganiro cacu tugehere mu gihugu cy'u Rwanda kiko kirahimbaza umunsi wo kwibohoza. Turi kumwe na mgenzi wacu Asumta Kaboyi ku murongo wa telefone. Asumta mahoro.
Mahoro Diane.
Ego no munsi uri kurahimbazwa gutengaho mu Rwanda.
Iki Diane?
uyu munsi wo kwibohereza mu gihugu cy'u Rwanda uri kurahimbazwa gute ha maharabo wega mwashobye kuvugana
yego koze cyane uyu munsi ku rwego rw'igihugu ubibirori birabera mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga ariko ni Kigali no mu ntara hose zo mu Rwanda uyu munsi wabereye mu midugudu ngende bashije kujya mu mudugudu umwe uri mu murenge wa Masaka ni mu karere ka Kicukiro ahantu hari umudugudu cyane cyane wiganjemo abantu ugariye ku rugamba nabonye rero abenshi bagize ibyago byo kuvamo amaso yabo nyine bubahitse abatabona ubwo rero twaganiriye bari mu gisirikare cya Spain Inkotanyi ndetse cyane n'abari mu gisirikare cya FARC ku butegetsi bwa Habyarimana bose batujwe hamwe muri uwo mudugudu turaganira baravuga twababajwe n'uko ibyo twumva bavuga iterambere twumva bavuga uko u Rwanda rwahindutse ariko tutagize amahirwe yo kubibonesha amaso
hari nk'imuhango wamaze kuronka kugira ngo ibyo bibazo byose bavuga bizokemugwe baramaze kubishikiriza abategetsi hama bavuga ko babishiki
yabo basanzwe bo bavuga ko nuko gusa bagize ibyago byo kutabona kandi nta muntu wagusubiza ubuzima mu gihe amaso yapfuye burundu ariko mu mibereho yabo bwo ntabwo imibereho yari mibi kuko batuze mu mudugudu bafite amazu rimwe no kubona ibibazo babaha inkunga ntabwo ikibazo bafite ari imibereho ikibazo kuko bavuga bati ntabwo
ibyo twabwiye ibyo twatakarije ubuzima bwacu nuko ashimitse ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tuyigaruke ku makuru yacu yo hanyuma aborozi n'abarimyi bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo barasaba ko hashirwaho amategeko ajanye n'igihe agenga ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu rwego rwo gukemura ibibazo bigatandukanye bahura navyo umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Kivu Temistocle Mutijima aratubandaniriza ino nkuru
nabahagarariye abahinzi n'aborozi barenga ijana baturuka muri teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajepfo bahuriye ku murwa mukuru iyo ntara Ibukavu bararebera hamwe uruhuri rw'ibibazo biri mu rwego rw'ubuhinzi n'urw'ubworozi mu ntara yabo ndetse n'uko byakemuka abo baravuga ko itegeko rigenga izo nzego zombi rigenderwaho na n'ubu ari ryo mu mwaka w'1938 Kongo ikiri mu gihe cy'ubukoroni kandi iryo ngo ntirisobanura neza uburyo ibyo bikorwa byombi byuzuzanya bigomba kubangikana ku isonga baragaragaza icyo cyuho mu mategeko nk'intandaro y'amakimbirane bakunze kugirana anabyara imirwano henshi mu duce batuyemo
tatizo ambazo zinapatikana huko kwetu Kamanyola pamba
ibibazo bikomeye bikunze kugaragara iwacu Kamanyola ari naho ntuye bishingiye hanini ku borozi ibonesha imyaka y'abahinzi aborozi bakunda kurengera imirima y'abahinzi rwose ibyo rero urasanga bikomeza gukurura urwango hagati y'abahinzi n'aborozi kuva mu myaka myinshi ishize
maji na wafugaji imyaka mingi sana
usanga aborozi badafite uturere bashobora gukorera mu bworozi bwabo kugira ngo bibafashe kumara amakimbirane hagati y'abahinzi n'aborozi abahinzi nabo ugasanga igihe kimwe na kimwe baragenda bagahinga mu turere twari tugenewe ubworozi bigatuma bizana ubutumvikana hagati yabo bahinzi n'aborozi bishobora kuvamo nyine n'ibintu bijana n'intambara
mu kugerageza kwikemurira ibibazo no gukumira ko hari abakomeza gutakariza ubuzima n'ibyabo muri ayo makimbirane muri tumwe mu duce usanga aborozi n'abahinzi bishyira hamwe bakemeranya ku buryo bagomba gukoresha ubutaka babifashijwemo n'abashefu babo gakondo ariko kandi ibyo nabyo ngo ntibirama bitewe n'uko nta mategeko hari ababigenga bityo n'ubirenzeho nta ngingo y'itegeko y'imureba aba rero bagahuriza ku gusaba ko hashyirwaho amategeko ajyanye n'igihe kandi ahamya agenga izi nzego zombi
icisha ibyo byose nanjye sinabimenye igituma itegeko ridakora kandi itegeko niwe muntu itegeko ridahari nta muntu uriho uwica ntahanwa uwiba ntahanwa mbese bakoresha nk'akazu cyangwa igurupe
tunaomba serikali kutia vyombo vya sheria ama lua ambazo zitaproteje mulimaji na mfugaji.
Turasaba leta ko yashyiraho amategeko arengera abahinzi n'aborozi kuko ibyo twe tubikora mu buryo bw'ubwumvikane ariko ntibisanzwe ko muri buri gihugu haba amategeko agenga ubuhinzi n'ubworozi ibyo byadufasha rwose cyane cyane leta nishaka uburyo ifasha aborozi mu kubona inzuri kuko uko biri ubu ni ikinyuranyo cyabyo aho abantu batuye bahinga ni naho inka zirishiriza kandi nta wakwishimira ko inka ziza kurishiriza mu murima we nubwo inzego z'ubutegetsi zari zihagarariwe muri iyi nama ntibyadushobokeye ko tuzivugisha ngo zitubwire ikigiye gukorwa ku byifuzo by'aba bahinzi n'aborozi icyakora ku ruhande rw'umuryango utegamiye kuri leta uharanira amahoro n'iterambere ry'abaturage adepaye unakorana n'aba bahinzi n'aborozi mu gukemura amakimbirane bo baravuga ko bakomeje gukora ubuvugizi mu nzego nkuru za leta ngo iryo tegeko rishyirweho bwana sunzumana si n'umpuzabikorwa muri adepaye aharagaruka kuko iryo tegeko rizafasha
kugira ngo habeho protection y'environema kugira ngo inka zivurwe neza kugira ngo abantu babone amasoko kugira ngo abantu babane neza hagomba itegeko itegeko garishirwaho na leta nico cyatumye ubona twahamagaye abadepute b'i Kinshasa ministere niyo yatumije ministere y'ubuhinzi n'ubworozi irebwa n'ibyo na migambi n'abakozi ba leta za ministeri zirebwa n'ibyo bibazo n'abadepute bashinzwe gushyiraho amategeko natwe societe civile noneho ga niho duhatubuga tuti twese dukore itegeko ribereye ibyo bikorwa byose
yaba aborozi abahinzi cyo kimwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta icyo bahurizaho nuko ibibazo bigaragara muri izi nzego zombi bituma zidakora mu buryo bujyanye n'igihe ari byo bituma uruhare rwazo mu iterambere ry'igihugu rutajyana n'umubare w'abazibarizwamo imibare y'inzego za leta muri Kivu y'Amajyepfo iragaragaza ko ku rwego rw'ubworozi muri iyi ntara yonyine habarizwa inka zirenga 548 nyamara byinshi mu bikomoka ku bworozi nk'amata n'inyama bigakomeza gutumizwa mu bihugu bituranye biri mu Rwanda Uburundi ndetse na Uganda iyo mibare kandi igaragaza ko buri cyumweru mu mujyi wa Bukavu honyine hinjira inka zirenga 1000 z'inyama zivuye muri ibyo bihugu bituranye nyamara hari izaborozi bo hafi aho zabuze isoko Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo
tukivuga rero ivyo uburimyi mu karere k'ibiyaga bigari abajeje intwaro mu ntara ya Gitega mu Burundi basaba abanyagihugu guhurumbira kurima imboga mu mwonga muri kino gihe cici kubera ko umwimbu w'ibiharage vy'impeshi utagenze neza reka mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana atubandanirize ino nkuru
haba ku mugoroba cyangwa mu gatondo hirya no hino mu myonga igize amakomine ntara ya Gitega usanga benshi mu banyagihugu bariko baravomera imboga zitandukanye barimye nikogo kibonekeza cyane cyane muri kino gihe cici kuruta uko byahora mu myaka iheze bahamya kamerona aho twamusanze imwe mu myonga iri muri zone murenda komine bakebuko aratubwira igituma ariko barijukira imyonga mu bihe byici
twe dukunda kuresha ibintu by'indobo nze dukoresha cyane tukagomera ari makete tukagomera tukatwadahisha indobo dusuka ko kugitego gushikaho cera birashubiragenda neza kandi ubisanzwe urundo twabiriko nabo bafundi ibindi munyene kana abategetse nyene baharaza kadebya ariko kandi ukene kingirise kandi umuci tukotira utoga mu mwonga tukatuvomera kugurana nk'ubu mwimbo biragi wagenze nabi cyane ugatira utoga mu mwonga kugira ngo tudusaye tubasahirize nonke inkozo y'akajumbu n'akagari gutyo
kubera yuko bakoresha uburyo bw'indobo n'amabido mu kuvomera iyo mirima bugeniyari menshi umurimyi mworozi arasica saba abana bariya
twege ngaha aye turafita ubunoge bw'ibintu bita utuboga nk'ubu muci turabona neza yuko abafise nk'ahantu mu myonga twotera utuboga turabona yuko ni muhira baratwigishije uburima bw'igikoni kuko nabwo ni burasahiriza twatera imboga tukaza turavomera hanyuma mu myonga naho ikintu twege turasaba yuko duteye ibyo biterwa mu myonga yacu boturosa ibyuma byo kuvomera kuko no kuvomera na byone biraturuhisha hanyuma hakaboneka ni nk'imiti yo kuza turapompesha kuburya bukoko butwononera jewe niko nobibona muri iyi zone yacu ya Murenda
naho banyagihugu bahamagarirwa gukingira isi bamwe muri abo banyagihugu baremeza ko hakiri abataratahura akamaro ko gukingira isi Gamariyeli Habonimana nawe ni umurimyi mworozi wo muri komine Itaba ihana urubibi na komine ya Makebuko ni mu ntara ya Gitega
kuje no gukingira isi ndimwe ntivyifashe neza kwere kuko imisozi n'ubugaragwa imitumba ntikwingiwe kubera nta mikobeko ihari na muri vya bikorwa abanyeshuri bakunda gukora vyo guca imikobeko kenshi usanga habaye iciye twasubiye kuyisivya ngo twaba dukeheje amatongo yacu benshi niko mayiga baravyibatsa ukaba ku bwanga ingo vyaba vyiza ko twaciye dutera ku bwatsi niko bafunda ibindi baba batahemera icyo
kijya batumva kamara ko gukingira ibidukikije hariho nabo maze kudijuka
sinzi mwe irashobora gupfa irashobora kwicwa na twege nyine abarimyi mu buryo tutaba twayumviriye gukingira iyo nkukura ituma ikwega ivura imanukana mu mwonga sinzi mwe yapfuye bameraho nta mwimbo sishobora kuhaboneka kubera kanavera ku buryo he kose akaba karamanutse atufata ari ku mabuye hasigara amabuye yari yatumye hejuru ariko si yagahomba cyasigara gahomba kagumye mu kivuvu naho nyene buryo naho kiba ari kivuvu coroshe urasanga havuye kwivura iryoshe hagasigara ivura ibishe
haya duteye nk'ibiti ahantu nyine ku misozi n'amazi araba hari heshu usangu amazi yakamye kubera ari ubugaragu rero ico twosaba nuko boza kutwigisha twigisha nyine gukingira gutera ibitekwa byiza ahantu nyine bikingiwe tukakingira twese hamwe tutotwarikwa twese.
Bamwe mu baremyi bavuga ko bafunda ibindi mu bategereza kubuturorero aho babaye ariko bakemeza ko atari kubiri
ntacyo badufasha kuko atacyo gitumwe navuga ntacyo badufasha cyane kuko ntibatwerekana bo aho babikoreye kugira ngo natwe tubigire ko tubone ibyo bakoze ko bifise akamaro natwe kugira ngo duce ari byo dukorera ko.
Venance Manirambona buramatari w'intara ya Gitega avuga ko bene abakorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega bariko barakwiragira amakomine yose kugira ngo bigishe abanyagihugu kingira isi ndimwa ndetse no kwijukira ibitegwa byo mu mwonga Igitega. Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru avuga mu makambi naho nari nabiceye ku masonga nk'itangura impuzo z'Abarundi zivuriza kuri poste ya de santé mu nkambi yo mu Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zisaba ishamwe ryitaho impunzi ku isi HCR ko ryorondera ingene ibibazo bitandukanye byo kwivuza bivanye n'ubwishe bwabo bikemugwa. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Impunzi z'Abarundi zivuriza kuri poste de santé yo mu nkambi yo mu Rusenda ndetse no ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda kiri mu sekiteri ya Tanganyika karere ka Fizi zivuga yuko ubwinshi bw'abarwayi bagana ayo mavuriro butuma bavugwa nabi abandi nabo bagataha bativuje.
Kwivuza rero turi kwivuza nabi nta miti turi kuronka, turi kugenda uraronka ipari imwe ukaronkana na mudakini imwe, umwana akakurembera akata n'amafaranga ufite kuza ku ifarumasi kuza kugura.
Iyo mugeze kuri poste de santé bigenda gute?
Baratwakira ariko ntibatwakiye neza nk'uko impunzi nk'uko mu mategeko y'impunzi yarakwiye kwakira. Baratwakira ariko ntabwo tubibona neza uko iyo umurwayi yashyike. Baratubwira ngo aya masaha niyo dushyike mu masaha ya saa 9, baratubwira ngo aha ngo havugwa ngo umuntu ngo arenze ngo ajya mu bitaro ngo ariko ngo we ngo utahe bakaguhereza agapande k'ipara hamwe mu ijoro ushaka no gupfira mu gitanda.
Ikibazo cyo kwivuza nga mu nkambi kiragoye cyane kuko cyo ku bitaro ibitugiye kurondera cyangwa indwara urwaye se bakuvura ko kuvuga stadiye icyo duhora ko ku bitaro bya DS nta miti bahora bazana baduhendereza kuduheza paracetamol bakaba ko batuzaniye imiti kandi ata miti ihari ahubwo tuhora twibaza ko imiti bayizanye bahora bahita bayigurisha ku mafarumasi kuko iyo tugiye kuyironda tuyirondera ku mafarumasi tukayironkayo.
Emmanuel Ntirampeva ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda nawe yemeza yuko izi mpunzi zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ivuriro rinini ugereranyije n'umubare w'abarwayi yakira.
Dukuri iyo tugiye kwivuza usanga abantu ari benshi ari nacyo gishobora gutuma ku magahunda y'ivuriro baba bafise yuko babwiriza saa 10 ko babugaye inyuma hakaba bya bindi bita abantu bihutirwa ariko haragera mu masaha abantu bakiri benshi abaganga bagatangira kubatuka bakabwira ngo subira inyuma gira gute ibintu nk'ibyo bigatuma abantu bataronka imiti byanashoboka none kuko abantu ari benshi imiti nimba ishize mu miti mikeya abaganga bagaca bazaravuga ngo imiti yaraheze ugasanga ari nabwo usanga n'ubusuma bwahavuye bujamo umuganga umwe akatwara umuti undi agatwara umuti imiti ikatuburana kuko byinshi abantu bavayo batavuye bakavuga ati bahawe paracetamol imwe cyangwa zibiri kubera imiti isanzwe ari mikeya abantu ari benshi.
Kugira ngo izi mpunzi zishobore guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi
umuyobozi userukire impunzi z'abarundi muri inkambi asaba ishiramwe rya sere ko ryafungura andi mavuriro muri inkambi.
Kibazo c'ibitaro ni ukuvuga yuko dufise impunzi nyinshi ngaha muri kambi, izo mpunzi urahaje by'ukuri ku ivuriro dufise ntishobora kubavura ngo babishobore. Turabona ko n'iryo ngaha hepfo uraje n'igiti gice abatwakiriye uko bikingana n'icyo duvize mu ikambi ucusanga ko igiti gihari kinini cyane gishobora kubakira abantu. Turavuga duti byiza bo twongera uburyo amazu n'ibikoresho kugira ngo noneho ibivuriro rikomere rishobora kwakira igiti giri cyaba abantu bose hafi 250,000 bivurirwa ku ivuriro nka ririya bisanzwe ryakira nk'abantu 500,000.
Umuyobozi uhagarariye ivuriro ryo mu Rusenda yite Prosper Omba avuga ko ku munsi hari igihe bakira abagwayi barenga ijana kandi bose bakabavura neza, nayo by'imiti mike izi mpunzi zivuga yuko zihabwa ahamya yuko ari ibinyoma, usibyo yuko hari igihe imiti ishira mu bubiko bagategereza guhabwa indi miti n'ishiramwe rya des. Icyo gihe nicyo gihe basaba impunzi kujya gushakira imiti kuri za farumasi. Ku bijyanye no kubaka izindi nyubako z'ubuvuzi muri inkambi, umuyobozi uhagarariye ASR muri Baraka Bwana Spiria Cyonyo avuga ko ubwo umuyobozi wa ASR ku rwego rw'isi Filippo Grandi yari mu rugendo mu nkambi y'umurongo mu kwezi kwa kane yasabye ko inyubako z'ubuvuzi, amasoko ndetse n'amashuri baza babyubaka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe n'abaturage b'abakongomani bakiri izi mpunzi. Mwamenya yuko atari muri inkambi yonyine yo mu Rusenda hagenda havuka ikibazo cy'ubuvuzi, ahubwo no mu nkambi y'umurongo nabo bafite ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije ndetse no kuba muri inkambi ari nta vuriro ribamo. Vedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umunara Kivu Majyepfo.
Vedatse Ngabo arakimuye mu kanya isase aza kuba ari ikiganiro cy'amagara y'abantu. Muti uno munsi tuza kubabwira iki ukugimiza n'ingorane ishobora guhera. Mu kiganiro cy'amagara y'abantu cuno munsi twabatumiriye umusore Eric Barutwanayo w'umurundi avuga ko yatanguye kugigimiza akiri umwana ariko akigira umugambi ko bitegereza guhera. Arabitugira ku muriri kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Ndonse yadutegura ikiganiro cuno munsi, anatubwira ningene ariko arafasha abandi bafise ico kibazo cyo kugimiza kugira ngo bihere.
Abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe. Ariko rero iyo ngorane ishobora guhera. Ikibazo ni kenaje ibigo abagigimiza bashobora gufashirizwamo. Eric batungwa nayo n'umusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Cewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri secondaire meme ari umuntu agigimiza cyane cyane nk'iyo ngize ubwobaho byari ibindi bindi hama gushika mu wa mbere muri université ntanguye mu wa kabiri rero muri université cyane cyane ndavuga nti harageze ko nogira icyo nkoze ndabe icyo bivako kubera je mbona afise ibihimba by'umubiri bikwiye nk'ibyo abandi basanzwe bavuga neza nisimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga. Amacanda cyangwa ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashira hamwe n'ivyigwa nitse muri psychology kubera uje nagize igisata kizejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa santé mentale pratique et psychothérapeutique muri université y'u Burundi. Hama canongera nzandaraba n'abandi bantu nyene iyo turi ko twaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo. Ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka.
Muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ibyiyumviro byabo, ibyo bikabatuma banikumira.
Nkifise ubwo bumuga nashobora kuba afise icyiyumviro ugasanga sindose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cokubaka canke nkwafise nk'inkuru nyene shobora gutera abandi hamwe ugasanga cimbura ukuntu ndayivuga umva ivyonye ko vyambavata. Hama n'ikindi naco washobora gusanga mu ishuri iyo hageze kuwishura wari usanga uzi inyishu mugabo kubera uzi yuko niwishura hama dufate ugasanga ukuri agihimitsa abandi bace batwenga mwa mugasanga nk'iyo inyishu cyo yigumitsamo.
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akiza ingorane yo kugigimiza yaciye agira icyumviro cyo gufasha abandi ahanini agashimikira ku myimenyerezo ifatiye ku kuntu umuntu ahema.
Si imiti mvuga ndaguhaye nigendo mira makinine nti mu gitondo na saa tatu no mu ijoro mugabo ni nk'inyimenyerezo dufashaniriza hamwe kwera nkuko nababwiye kumuntu sanzwe afise ubwo bumuga ibice vyihemero vyiwe ntiba bikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora kuno umuntu hahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo
iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza uyu musore abandanya tubwira bimwe mu byo ahambije yikorako
ndabaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema takoresha umukenke hama rero uwo mukenke ugufasha kuwinjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzaheze hama icya kabiri nacyo nkoresha ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyine canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazura yafumbata uko ufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera azarekura uko agiye kuvuga irindi jambo
nivyo nivyo nk'ubu ndashobora kuvuga dufate nk'ijambo nti data na mama haro nk'iryo jambo mutarikoresheje mw'ubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu turafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata mwamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero nico nita mu gifaransa espace ta ugutandukanya umwanya bica bifasha na wa muntu asanzwe afise ingwanire zo kugigimiza atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemo
abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ibyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
rero ncute bakunze mu Kenya turava duhana agahindukira ariko imbere yuko dusezerana nshimira mumenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo iganiro cuno munsi gikunde nongire nshimire namwe bwe mwafasha kanya kanyu uko kutwumviriza ndabatumira no mu biganiro byacu biri imbere muri izo harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi hama igihe c'isaha 1 n'igice naho amakuru arambuye aza kuba ariko aravugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe manyu no muvyanyu Diane Nahazwe twari kumwe kuri micro na Innocent Kimenyi na engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma twemi tuzongere ejo naho twatanguriye
Father, to be a money. mbezi Chikopele zako Tukipika magoti papa Tusame ambi zetu Chikopele zako Tukiwa nyenye kebu Baba tupe amani Vyo mani ya nyo Tia sababu Tacheza gitar Ibi